iyo nama y'ibiro nyobozi by'urunani SNRD rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye I Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'urwo runani SNRD yabwiye Ijwi ry'Amerika ku intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira
twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuza mu matora y'2020 twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani turafise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babwira kumwe atawukinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umuga imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona icyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twitwagize na Nairobi ko twabarongikira abagenda ariko dushyizemo abahoza mu mugambwe CNDD-FDD baca bashacoba
abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ubwo runani mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ubwo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa SNRD ko kurungeka Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amageri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
abo tuzobandukira hanyuma ruzo kwitoreza kibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa abazo kwitoza ibibanza bitandukanye abo barimuze bamenya hanyuma mu minsi iza mushingana ya Misiti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafite ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani SNRD bari mu Burundi basoza bakorera mu Burundi kugira ngo ubwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kuva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanaye n'abandi naho ibihe mubona bikigoye atufatira ko nk'abo baminisha makuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida
kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu Anise Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka we nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira
ku bisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twufashe indege imwe tugashikira rimwe koko abantu bafise umugambi nico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wose hakize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese
abo banyepolitike hari bimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi 8 yasigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyesha makuru 4 n'umushoferi b'ikinyamakuru kigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyesha makuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa abidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibenya bagendwa amatora agende neza bafise urabyo ko bitwa turasaba ko ababishoboye abamenyesha makuru abanshuti z'u Burundi bihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wangura atawurenganyije uwundi.
Abatari bake mu batanguje ubwo runanise na red baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise Sefor Arusha. Nabo bavuga ko baharanira ibyirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora. Bagiriza mbere abasigaye mu runanise na red ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije. Urunanise na rede ngo rwemeza ko ivyo bitabaca intege. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.